Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nshuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'indwi nyandagaro 2023 cyangwa ikaze mu makuru twabateguriye aza kwagitwe n'indimingo nkuru nkuru zikurikira. Ugufungira abantu busa, abantu babandanya guhitanwa n'umudugararo mu bice bimwe bimwe by'igihugu, ibyo biboneka mu cegeranyo cisekeza SOS Torture co mu Biheze, hari abaguye mu ntambara zo mu Kibira, abandi barakomereka. Amafaranga angana n'imiliyoni 15 niyo agura ku bitaro by'akarere ka Gahombo mu ntara ya Kayanza. Ayo mafaranga akaba yagirizwa abarongoye ubuvuzi, ikindi abanyagihugu biyamiriza n'amafaranga y'umurengera barihishwa ku modoka itwara indembe. Baraza kubikurikirira muri ano makuru. Mu gisata c'inkino naho umugwi wa Dinamo niwo uzoserukira Burundi uno mwaka mu nkino zo kurondera igihugu kizoserukira akarere duhereyemwo mu nkino zo ku mugabane wa Afrika bita Road to Ball mu rukino basketball. Musambikaze.
Inzamba.
Ndasubiye kubaha ikaze. Abantu 9 barishwe, abandi 9 nyine barakomereka bidasanzwe mu ndwi iheze mu ngwano zahuje abasirikare b'u Burundi hamwe n'abagwanyi b'umuhari b'abanyarwanda FDLR mu ngwano zabereye mu ishamba cimeze rya Kibira muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke. Ivyo tubisanga mu cegeranyo c'indwi iheze c'umugambi SOS Torture w'ishirahamwe rikristu rigwanya ihohoterwa rya kirema muntu hagati Burundi. Ico cegeranyo kandi kigaruka ku ipfungwa ridakurikije amategeko ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye. Inkuru tubaza Eddie Claude ni nazwe.
Kubw'ico cegeranyo ca SOS Torture n'ijoro ryo ku munsi wa kane igenekerezo rya kane myandagaro, harabaye ingwano hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abagwanyi b'abanyarwanda ba FDLR mw'ishamba cimeza rya Kibira ku mutumba Kivogero wa komine Mabayi n'intara ya Cibitoke. Nkuko amakuru ava kuri uyo mutumba bivuga, izo ngwano zabaye hakoreshejwe inkoho niniya na ntoya mu gihe uwo mugwi w'abagwanyi wari wavuye mu ishamba uja kurondera ivyo kurya mu mihana yegeranye n'ico Kibira. Ivyo navyo byatumye abanyagihugu bata ingo zabo baja ku mugwa mukuru wa komine Mabayi. Izo ngwano zikomeye zahitanye abagwanyi 6 hamwe n'abandi 3 bakomeretse, hongera hicwa abasirikare 3 hamwe n'abandi 6 bakomeretse. Ayo makuru nyene yo muri komine Mabayi avuga ko abagwanyi bishwe baciye bahambwa ubwo nyene n'ugwaruka rw'imonera kure, abakomeretse nabo baciye bajanwa mu gisagara cya Bujumbura aho bariko barasambishwa. Muri ico cegeranyo cha SOS Torture bavuga ko abanyagihugu baba kunkengera y'ico Kibira bama mu bwoba bwinshi kuko abagwanyi badasiba kuja mu mihana yabo barondera ivyo kurya. SOS Torture isaba leta y'u Burundi kubandanya gukingira umutekano abanyagihugu. Muri ico cegeranyo SOS Torture yibutsa kandi ko amagara y'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye kuva mu ijoro ry'uwa 25 mu Kakaro uyu mwaka yabandanije kubangamirwa kubera yankiwe n'abarongoye ibohero rya Muyinga kuja kwivuza indwara asanganywe yo guhumeka. Florian Irangabiye asanzwe kandi agwaye indwara y'amenyo yiwe, ubu ntashobora kuja kwivuza nk'uko abisabwa n'abaganga. Akaba afise ubwoba ko atazoroswa uruhusha rw'igenekerezo rya 10 myandagaro uyu mwaka kugira abonane n'umuganga w'amenyo kubera abarongoye ibohero badashaka ko yivuza. SOS Torture ikarangiza icegeranyo cayo isaba ishimitse abarongoye leta y'u Burundi gukingira amagara ya Florian Irangabiye mu guhagarika ihohoterwa ryose ariko aragirwa n'ibohero ryo mu ntara ya Muyinga.
Arakoze Eddie Claude nini nahazwe. Imyidogo ni myinshi ku bafyatuzi b'amatafari bo mu ntara ya Makamba biturutse ko igipolisi kibabuza gucyatura amatafari. Abo bakora ako kazi bakemeza ko ikibanza kimwe cyatanzwe na leta kitabakwira, bagasaba ko bokwemererwa gucyaturira mu bibanza basanzwe bifitiye. Idonido na Bonfils niyongere.
abafatora matafari bo mu micungararo y'igisagara cha Makamba ni mu karere k'Uburagane bamenyesha ko baburabuzwa n'igi police kijeje gucungera ibidukikije bavuga ko babuzwa ibyo bikorwa mu kibanza kimwe cha leta chatanzwe ari gito cyane kuburyo abakeneye gufyatura batwakwirwa bose
kimwe ihanamiye igikirere cyose bona dukoramo rero iyo site ndishoboye kwikoraniramo ngo bikunde twese n'into nabari muri yo nta muntu afise akantu kangana imetero zitanu kuri cumi akoreramo urumva gutyo ibikorwa bicayo abiki ntibaronka banikira baronka bopanga
banamenyesha kandi ko amahera arihishwa kugira baronswe impapuro ari menshi ariko bagasaba ko bobwirwa ibisabwa kugira bashobore guhabwa uruhusha wo kufyatura ayo matafari
twasaba ko botwiyumvirira ari bitegekanyije ko natwe ko tworiha nk'abandi tukariha mugabo nibaze ko bitosha bisa no mu isite kuko batwigire ahantu dufyaturira baze barabe kirafuru kirafuru ari furu zishika ijana batwiyumvirira ati kirafuru ryotanga amahera manaka tuyatange natwe tuba abantu mu bantu none dufire kwiruka kandi igihugu ari cyacu
rumwe mu rwaruka rw'abanyeshuri rukavuga ko rwahora rwikora ku gikorwa cyo gufyatura amatafari mu buruhuko kugira baronke ibikoresho batangura n'umwaka w'ishure bakavuga ko batagira ayo bacira n'ayo bamira
byadufata cyane kuko umwana yaza aje mu isaha y'umwaka w'amajanani agasomba w'amajanani urumva ko de mu kwezi yaba bageze ku mahera menshi namwe usanga rwose n'agakaye
mu kigo OBM gishinzwe gucungera ibijyanye no kwimba ubutare mu ntara ya Makamba amenyesha ko batemera muri rusange bafyatura batarishe impapuro zitanga uburenganzira bwo gufyatura
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
imyidogo ni myinshi ku bakozi bo ku bitaro byo muri district Gahombo iri mu ntara ya Kayanza ni mu gihe abo bakozi bagiriza barongoye ivyo bitaro kunyonyeza amatungo y'ivyo bitaro amakuru dukura kuri ivyo bitaro amenyesha ko hibonekeje ubusuma bw'amafaranga angana n'imiliyoni 15 abore mu kigega c'ivyo bitaro barongera bakamenyesha ko imodoka ruseha baniha bayishira ko amafaranga y'umurengera aje nyine ibitoro hamwe no kuyikoresha naho iyo modoka imara amezi idakora abo bakozi bakanidogera no kubijanye n'imiti ikoreshwa n'iryo vuriro yuko naho nyene harimo ubusuma butari buke bagasaba abajejwe ubuvuzi buri iyo ntara kugarukira ivyo bitaro amazi atararenga inkombe inkuru na Olivia Gakima
nk'uko abakozi bo kuri ivyo bitaro vya district Gahombo babimenyesha urongoye ivyo bitaro azwi ku izina rya Kanyange Dorine hamwe n'uwujejwe kuraba ivyo bitaro bafatikanije n'umunyabigega baragirizwa kunyonora amatungo y'ivyo bitaro akarorero ka hafi n'amafaranga arenga imiliyoni 8 z'amarundi bandika mu cegeranyo co mu kwezi ko ari yakoreshwa mu bitoro hamwe no mu gukoresha imodoka ya Rusiha baniha yo kuri ivyo bitaro ivyo abo bakozi biyamiriza
nuko muri fede sande raporo bankere ya fede sande ukwezi kwa cumi na kabiri guheze ukuvuga raporo bankere ariyo solde banke nuko bayirabuje batanga kwerekana amahera ari kuri konti muri ico gihe ukwezi gukurikira mu kwa mbere raporo finansiye bazanye uravye amahera yinjiye muri desambe ukaba na yinjiye mu kwa mbere uravye solde bankere yo kwa mbere haraboneka ko bagwa manka donko sejanje byaboneka ko hariho manka yakenze miriyo izo kenze miriyo ntibashoboye gusigura iyo bazijanye ikindi kigira kabiri ni uko uravye andiranse amahera bayiha biranyuranye no kuyikora ukwezi kurasanga bayihaye miliyoni 8 ukundi kwezi ugasanga bayihaye 6 ukasanga bayihaye 8 kandi hari igihe ukwezi gushaka guhera bayishyizemo igitoro rimwe naho nyine ugasanga bishyiriyemo ilitiro 20 cyangwa ilitiro 40 muri icyo gihe ugasanga kuri raporo finansi y'ukwezi kose ugasanga bayihaye amahera itigeze ikoresha kuko uravye nk'amahera kuva muri desambe bagiye barandiranse gushika mu kwezi kwa gatandatu ukwa gatandatu kuko kurateye ubwoba
barongera bakadumwa ku rutoke ku bijanye n'amafaranga akoreshwa ku miti ikora kuri ivyo bitaro ko ataho bihura n'iyo baronka kuko kenshi yibonekeza ikena ry'imiti
ikindi ntikerekeye imiti kuri kwezi buri kwezi haboneka amahera menshi abafite ku miti ateye ubwoba ugasanga muri iyo vitari hari igihe tujya muri teneri y'imiti ugasanga vitari hari igihe ijya muri iri bitere y'imiti kandi mu kwezi guheze muri finansi haboneka ko basohoye amahera yo kugura imiti muri ugasanga ukwezi kurahenze kugeza hagati kandi kuzigaze nk'ibihe ugasanga hari teneri y'imiti abantu bandikije imiti bashakiye kugura hanze uravye kuri buriya shami ryikana haduka amahera menshi rwose uravye imiti abantu bahongera mu ivuriro
Ubwo busuma burabandanya no kubijanye n'inyubako zisanurwa kuri ivyo bitaro kuko amafaranga bandika ko yakoze ataho ahuriye n'ivyo basubiyemwo. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone uburongo ivyo bitaro vy'Igahombo Kanyange Dorine kugira duhe umuco ariko ntitwashoboye kumuronka.
Olivier Gakima arakenuye mu gitata c'ubutunzi naho ishire hamwe ry'abadandaza akobu risaba yuko ivyo bibanza vyo mu isoko vyo kwigwa habanje gutandukanywa abahawe ibibanza mu masoko na leta hamwe n'abavyibakiye. Antoine Muzaneza arongoye iryo shira hamwe abona ko bigoye yuko umudandaza yotakaza ikibanza yibakiye kikandikwa kuwo yahaye akazi. Asaba yuko abadandaza bokwicarana n'abaserukira igisagara cha Bujumbura n'abajeje ubutoza makohori kugira ntihagire umudandaza ahombera kurikira.
Kuvaho leta itereye akamo hamwe na meri bakavuga yuko bakeneye kurondera makohori aho bategeza kuyakura hose yashoboka, hari itegeko baciye baza kushikiriza mu masoko atandukanye bavuga yuko ikibanza gikwiye gukoreramwo nyene kugikoreramwo nyene ari nawe nyene yagifashe kugira ashobore kugikoreramwo. Hari bibanza bikoteshejwe, ivyo bibanza rero bikoteshejwe ku muntu yaciyubakiye akafata umutahe akawukura mu ibanki akawukura mu ma microfinance atandukanye amakubaka biyatandukanye naho leta yasanzwe yubatse yasizeho abantu uko nyine. Rero twasanze hariho abantu bapangiye abandi mu isoko ya Koteo baciye biyandikisha ku ivyo bibanza nyene yuko ari bo bene ibibanza, kuvuga yuko baraza abakozi bo muri meri n'abakozi bo muri Yobere bati iki kibanza ni cande, bakacavuga bati ikibanza ni iki wanje uri ha makori gute akabyishura none cyegukirande. Aho kuvuga ko hari umuntu yarasanzwe gipangishije Yobere yoshakika namuca n'amakori wewe yacavuga ngo ni iki wanje. Ubu rero ibibanza bihambaye bikuru bikuru biri harya muri soko ya Koteo canke muri ayandi masoko yoba yarubakitswe n'abenegihugu usanga abapanga yari bo bitira ivyo bibanza kandi abo bapanga nabo basanzwe bafise bazi neza yuko atakori na rimwe bariha ari ba bene gupangisha ibibanza ari bo bariha amakori. Ivyo byose ni ibintu bikenewe yuko dutegereza kubanza kwicarana tukaraba bene kuriha amakori na bene gupanga vyo kugenda gute kugira ngo bashobore kwicarana bumvikane. Utazobashoboye gukorera muri icyo kibanza ndatahura neza uko Meri yafashe ingingo hamwe na OB nuko uwo muntu adashoboye gukorera muri icyo kibanza ashobora kugisubiza leta, leta nayo ikamusubiza uburyo yahasize. Nibaza yuko ivyo byumvikana kugira ngo twese tube muri leta imwe leta mvyeyi leta nkoze.
Mu makuru y'inkino umugwi wa Dinamo niwe uzoserukira u Burundi uno mwaka mu nkino zo kurondera igihugu kizoserukira akarere duhereyemo mu nkino zo kumugabane wa Afrika bita Rotoball mu rukino rwa basketball. Ni nyuma yo gutahukana igikombe cha playoff itsinze urunani ubugira kane. Nayo mu mupira w'amaguru Evre Noir niyo yaraye itahukanye igikombe cha Super Coupe. Turababwira nayo avuga muri handball na tennis de table. Inkuru na mugenzi wacu Alexandre Niyongeko.
Duhereye mu rukino rwa basketball umurwi wa Dinamo ku munsi wa gatanu ku mugoroba niho watahukana igikombe cha playoff sinze ubugira kane umurwi w'urunani. Muri urwo rukino rwabereye kuri Departement de Sport Bujumbura Dinamo yatsinze urunani amanota 70-50. Dinamo ikaba yaciye ironka igikombe n'agashimwe k'imiliyoni 12 z'amarundi, ikironka kandi n'uburenganzira bwo guserukira u Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zo kurondera umurwi zoserukira ako karere mu nkino za nyuma ku mugabane wa Afrika. Urunani narwo ruzoheza ruserukira u Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu rukaba rwaronse n'agashimwe k'imiliyoni 4 n'igice z'amarundi. Nari mu mupira w'amaguru ejo ku Imana hari Makamba niho haburukino rw'igikombe cyo kugurura ihiganwa ry'umwaka w'2023 ushira w'2024 igikombe kibirengeye bita Super Coupe. Urwo rukino rwahuje umurwi wa Aigle Noir na Bumamuru hariya ku kibuga citiriwe Pierre Nkurunziza. Aigle Noir ikaba yatsinze Bumamuru igitsindo kimwe ku busa. Aigle Noir bitahukanye icyo gikombe n'agashimwe k'imiliyoni 4 z'amarundi, nayo Bumamuru yabaye ya mbere muri uyu mwaka ikaba yaronse miliyoni 3. Umupira w'amaboko handball naho umurwi serukira igihugu w'u Burundi yo uri kuraserukira igihugu mu nkino z'igikombe c'isi yose c'abatarenze imyaka 19 hariya mu gihugu ca Croatia gushika ubu nta rukino na rumwe baratsinda. Turangirize mu rukino rwa tennis de table aho mu bahungu Trésor Nzeyimana ariwe yaraye atahukanye igikombe ciganwa yitiriwe ubucuti hagati y'igihugu c'u Bushinwa n'u Burundi asinze Nikola bukeye neza nayo mu bana batarenze imyaka 15 Philippe Nsanzumuhire niwe yatahukanye ikombe atsinze Benin Sabimana mu bigeme naho Marie Claire Munezero yasinze Ange Belize Ingabire utyo abatahukanye nawe nyine ikombe nkico mu bana babigeme batarenze imyaka 19 ni Sigaciro niwe yatahukanye ikombe atsinze Nelian Nice Igiraneza.
Arakoze Alexandre Niyongeko ni na hano duce dusozerera no makuru mwakoze mwese abayakwirikiye vya gahungu nariko ndabashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha.